VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatwumva muri uyu mwanya nongeye kubasuhuza ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri micro Netienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.
Bafatiye muri rusangi naho byose ni intwari ibereye n'ingenzi inzego zikora n'ibyo butunzi birimwo Burundi buri mu bihugu bitanu bya nyuma.
Uyu ni Bwana Ndikumana Faustin, ni umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme mu Burundi. Iyi nkuru ku kibazo kijyanye n'ubutunzi bw'u Burundi mu rwego rwo ku isi ndetse no muri Afurika, kimwe n'inkuru ku kibazo cy'irangamuntu ku mpunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda, ndetse n'ibibazo by'ingengo y'imari ku muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Ndabararitse. Ubushakashatsi buherutse gutangazwa na banki y'isi yose bushyira igihugu cy'u Burundi ku mwanya ubanziriza uwa nyuma muri Afurika ku bijyanye n'umusaruro umuturage yinjiza ku mwaka. Ubwo bushakashatsi kandi bwerekana ko u Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri Afurika, aho ruswa n'imiyoborere mibi byashinze imizi. Ni nk'umunyamakuru wacu Eroje Wirika Neza wakurikiranye iby'ubwo bushakashatsi.
Icyo kigwa cyakozwe mu mwaka w'2016 kigasohoka mu ntango z'umwaka w'2017 cyerekana ko ibihugu bibiri kuri bitanu bya nyuma ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubutunzi n'ukubahiza intwari ibereye ari ibyo muri Afurika y'ubuseruko. Ibyo bihugu bisanga ibintu nyamukuru bibiri: amakimbirane ya politike hamwe n'intambara. Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme, yahamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro kugira ngo bashe kwitembere rirama atubwira ibyo bihugu ibyo ari byo.
Ni ukuvuga rero nko kuri PIB per habita, u Burundi muri ibyo bihugu 54 n'ubwa 53 bwakurikirana n'igihugu cya Sudi Sudan. Muca mwumva ibyo bihugu bibiri icyo bisangiye. Ibyo bya nyuma bisa amadolari ku munyagihugu ari munsi y'300. U Burundi 280, Sudi Sudan 220. Bafatiye muri rusangi naho byose ni intwari ibereye n'ingenzi inzego zikora n'ibyo butunzi birimwo u Burundi buri mu bihugu bitanu bya nyuma. Navyo bigizwe na Eritrea, u Burundi, Centrafrika, Somalia na cya gihugu cya Sudi Sudan.
Umukuru wa Parseme asanga umuti nyamukuru wasubiza u Burundi ku rugero rwiza ari gutorera umuti ibibazo bya politiki biri mu gihugu. Anemeza kuko umwaka utashe amikoro y'Abarundi aguma agabanuka.
Ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikozwe kugira izinyana za politiki zive muri iki gihugu. Naho turiko turaje murabonye mu gutugumamwo n'ibihugu dukurikirana icyo dusangiye sakaseshwa muri rero turabibona. Ica kabiri nuko indongozi zimenya yuko ukuri igihugu mukaga ku bukene ukomeza igihugu bihagara cyane ku ndongozi kuri leta. Twagira tunakebure ejo bundi twamwise abategeye umutegetsi wo hejuru harahashikiriza ngo ntibyo kumvikana ko Umurundi yobura amafaranga 10,000 muri iki gihe. Biboneka neza ubukene aho bugereje Abarundi, uravye n'ibiharuro 92% Abarundi bari bakenye bari 30%, mugabo 2016 Abarundi bakenye ni 70%.
Amakosa menshi ubutwari ishyirahamwe Parseme yatakuri leta.
Leta nizi icyo bijejwe. Amakora itoza mu banyagihugu iyo bije ayo ba minisiteri akora iki? Tuza kumva yuko leta rifise uruhara runini. Urabona ibyari mu bitabo by'ubugwanyi ubukene byose, amareforma ategeza gukorerwa bose urabona byarahagaze. Ivyo umuyaga nkuba bisa n'ibiko birahagarara, ivy'indero bisa n'ibiko birasubira inyuma. Amagara y'abantu mu 2014 malaria, Abarundi bagwaye malaria babaye 4,000,000. Mu 2016 Abarundi bagwaye malaria ni 7,000,000. Ni ukumenya yuko leta itegereza gukura kaga mu bukene ufatiye ku byo twari twarashize mu vyiyumviro bikomaka kumara vuga tuti ndiye gutegereza kumenya Abarundi kwira bari mu bukene ashaka kuva mu turadu hakazi bategereza gukora. Haravuga nk'ibyerekeye ico bita ibikorwa vya haute intensité de main d'œuvre kwira Abarundi benshi badafise travail qualifié makimana na politika atavuye mu nzira ubundi ngo busire kuronka abagufasha n'ingene amafaranga yinjira kwira vuye muri aka kubukene sabigoranye.
Mvuzi okor guabzi ose, Fostendi kumana bona, kuinze go zohu guanyi giturile nisesa guajama tungo ya reta, zitegerez wa guhabu kikivanza kikomeye, iruhande itunga anywa, jimi gambi iterambele.
Mvuzi ukusula kigu ya kia parteme, hali mkasa kikome zinze go chani chani munu wali werei, igituri luko, gituma inze go zuhurundi, ziti inze go wana mafaranga na hapu kuinze politiki wa ya aezi. Hanyuma, hakachaba imigambi iterambele, ili kila jamundiro, yivari wakumu na yari. Kivze wida shobotzi, mvuzi ukusula na cyane cyane n'abategetsi bakumva yuko ariyo bafisi imbere kugira ibije mu ngiro gukomeza inzego zo mu gihugu zivanwe igiture no kudahana no kunyuza uko naha amafaranga yoza ndabagabishi naho yoza kije kutika iza gasanga inzego zirazamije ko zimeze ntaterambere rishoboka ko mu minsi heze hari bya bitagenda kandi tutari muri crise politique hanyuma gufata intumbero ya vision development twese duhurira
Nahi bihugu vya mbere bifite amanota mabi kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika ari byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ibindi bihugu muri rusangi muri uwo muryango byavyifashemo neza mu mwaka w'ihumbi 2016 igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza ca 16 Ubuganda bufite kibanza ca 15 Tanzania izubw'icumi nayo Kenya igirindwi Eloge Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza twambutse akanyaru tukajya mu Rwanda inzego zishinzwe umugo kuri cyane kibazo cy'impunzi zatangiye gukorera abarundi bahahungiye bagejeje ku myaka 16 y'amavuko ikarita y'irangamuntu umunyamakuru rya Amerika mu Rwanda Desire Tungimana niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo
Uwono mwe mwajejwe igikorwa cyo gutondeka abarundi bahungiye i Kigali yari kwarahamagara bari baramukiwe kugira bakoregwe za karangamuntu ziranga impunzi icyo gikorwa kiriko kirabera muri quartier ya Kicukiro mu gisagara cya Kigali hafi y'igituro c'imiduga ca Nyanza ahahoze Hotel Macadamia igihe twashika isaha imwe mu gatondo impunzi zari zaje ku bwinshi ariko iyo karangamuntu ntibumva kumwe akamaro kayo
kugura bona nk'abarundi bahunze benshi bona twahunze tuje uko nyene abamwe bahunganye impuzi imwe nta mafisi byangombwa tutubaza hanini ko karata bazoduha izo dufasha kuja kugendera bagenzi bacu bari mu bindi bihugu bahunze turibaza ko izo dufasha hanini kuko nyene twivuza hano abantu bakuze nitwivuza bavuza abantu bashaje cyangwa abantu bato naho twahunze tuguma turi biremwe tuma turi abantu tudushaka natukuronka uburenganzira bumwe bumwe twese turaha turetse ibyo gufungura no kujyama twadukeneye kwivuza twadukeneye kuja kurondera ubundi buzima iyo ngaha byanse tukaja mu Uganda tukaja muri Kenya uretse igihugu cyo Burundi nyene twaje tuhunga
ikaranga muntu izodufasha kubera kuba uri mu nzu idafise ikikuranga si byiza kabisa ikaranga muntu izonadufasha cyane gose kubera hari igihe washobora kwifuza ari nk'anshuti cyangwa abagenzi bagize nk'akantu bakurungikira ugasanga nk'udufaranga ugasanga biragoranye ingano turonka mugabo ko yari karanga muntu biometrike ni sawa ashobora kujya nko kuri banke ugasanga amafaranga urayarose atakibazo canke ugasanga urafashe nk'ingendo zitandukanye mu bindi bihugu bitandukanye zo zifasha cyane gose
iyo karanga muntu y'impunzi uzirongoye mu gisagara cha Kigali wiri inkuru nziza amenyesha ko ifite akamaro kanini na cyane cyane kubagira amahigwe bakaronka ubuzi
ifite akamaro kanini cyane kuko iyo umaze ukaronka ushobora kuyikoresha mu gihe bagusabye nk'umuntu agiye gusaba akazi agasinya kontra y'akazi canke igafasha babandi bagendesha imiduga kuko iyo ugiye muri police baragusaba yuko ufise ijya ID biometric kuko hariho code batsa gushira muri yo carte yawe ikindi naco nuko murabona kya gipapuro iyo kinyagiwe usanga rimwe kigitabagurika ariko kaya ka ID biometric kabagakoze mu buhinga bwa none bituma nubwo ko bakanyagiwe katononekara nibyo novuga nyamukuru ijya ID zofasha cyane kubijanye n'impunzi zahungiye muri gisagara cha Kigali
mu gihe hari abibaza ko iyo karanga muntu ari papuro rw'inzira ruzobafasha gushika mu bindi bihugu wiri inkuru nziza amenyesha ko atari byo namba
byukuri mbwira abantu bagomba kuronka kaga karatasi cyangwa ijya ID ko babyita nagakubwira yuko rujya sur papuro rwo kugendera ko mu bindi bihugu kuko hari ico bita muri migi France bavuga ngo titre de voyage canke ariyo passeport y'impunzi iyo ni urundi rupapuro rusabirwa muri ASER kandi bafatanije ni n'ikigo cha immigration bajya baraba abinjye n'abasohoka biratandukanye cyane gose
izo karata kananga muntu zihabwa abarundi bahungiye Kigali no mu bindi bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda bakwije imyaka 16 ico gikogwa kizosozegwa ku munsi wa gatanu w'inondwi turimwo abamaze kuzuza ibisabwa byose bakazoca barindira ko baronswa izo karata karanga muntu abatashikiriwe nabo bakazosubira kwandikwa hagati y'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu nkuko twabishikirijwe n'uwarongoye impunzi mukamenya ko impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda zababa 32,000 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro Netiene Karekezi Noneho Arusha muri Tanzania inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ivuga ko hari ibikorwa n'imishinga bitabashije gukorwa kubera ko ibihugu bigize umuryango bidatanga umusanzu wabyo ku gihe ibisobanuro birambuye kuri kibazo tugezeho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukora ku kicaro cy'uwo muryango Arusha muri Tanzania
Amategeko y'umuryango wa Afrika buseruko atekanya ko igihugu cyose cabwirizwa kuba caratanze intererano yacu ingana n'imiliyoni 8 n'ibihumbi 300 y'amadolari y'Amerika na yarenga gato imiliyari 20 n'igice y'amarundi ikirengo ntarengwa hari gushika mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze nimugiye amafaranga umuryango ukoresha ubu arayatanguranye no kwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2016 akazurangirana no kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ico bita mu gifaransa ane budgetaire ayo nayo nayangana n'imiliyoni 41 n'ibihumbi 108 y'amadolari y'Amerika arenga gato imiliyari 100 y'amarundi mu gihe asigaye amezi 4 ngo atangure ubundi mwaka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nta gihugu na kimwe kiratanga intererano yacu yose nkuko bivugwa na Jeremy Ngendakumana atwara komisiyo y'ubutunzi mu nama nshingamateka ya EAC
amafaranga azokora gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yabwizwe kuba yareje gutangwa mu kwezi kw'12 ku mwaka uheze ariko rero se ku byama bigenda nk'ubu bararengeje ko cyane sino kubwira ibiharuro igihugu ku gihugu mugabo bose hamwe amaze gutanga nk'ibice 44 ku ijana byayo babwirizwe gutanga urumva rero twaracerewe kuko mu kwezi kwa gatanu ku mwaka zoca twemeza yandi mafaranga azoca atangura gutangwa itariki imwe y'ukwindwi urumva rero utarariha muri uwo mwaka kuva mu kwezi kw'indwi azobararanije nituvuganye n'abakuru b'ibihugu bose tumva bashigikiye yuko umuryango w'ibihugu gumutera imbere tukaguma rero twizera yuko n'abazogira kigoro kugira ngo ayo mafaranga bayatange umuryango ushobore kubandanya uteruje imbere mu muzinga
Igihugu kimaze gutanga menshi no Buganda bugeze ku bice 89 ku ijana hakurikira igihugu cha Kenya kimaze gutanga ibice 52 ku ijana u Rwanda rumaze kuriha hafi ibice 35 ku ijana mu gihe igihugu cha Tanzania gisanzwe ari cyo gitwara umuryango wa EAC ubu kimaze kwishura ibice 18 ku ijana igihugu cy'u Burundi nico gihanya menshi kuko kitaratanga namba uyu mwaka hiyongera ko mbere nibirarane by'umwaka uheze bingana n'imiliyoni zirenga 2 n'igice y'amadolari rikabidene ryose hamwe rya yababa imiliyaridi 30 y'amarundi naho abakozi batarareka guhembwa komisiyo y'ubutunzi mu nama nshinga mateka yavuga ko hari migambi yadindiye iyinde ntiyarangugwa neza
no kubwira uko hari nyigiye twadufise amafaranga y'intega byozoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye n'ico gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga ibyo bihugu bitanze nterano zabyo bageza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yaraheze ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise gushika ubu n'abakozi batarahembwa barahembwa ariko n'ama proje arayiho ntiyugaye ariko ntashobora gukora nk'uko yipfuza gukora kubera yuko uburyo butabonetse ibikorwa byose bikorwa n'amafaranga kuko nyibikogwa byerekeye inama nshinga mateka turakenera amatike y'indege turakenera kubaho turakenera nibitari bike byose bituma dushobora kurangura amabanga twajejwe hariho sekretaria hariho ya sentare y'umuryango
irwanda intererano zitangwa n'ibihugu bigize umujyango wa Afrika ubuseruko hari n'imfashanyo umva makungu zigira ku bice 60% vya yakoreshwa buri mwaka ku mwaka uheze abakozi b'igisata kijeje umutekano mu kareka Afrika y'ubuseruko barahagaritswe umunyamabanga mukuru wa Yase Liberan Fomukeko yatangaje ko iyo ngingo yafashwe kubera ata amafaranga yo kubahemba yariho ariko inyuma y'amezi make bahavuye basubizwa mu kazi n'inama y'abashikiranganji muri Yase harafashwe kandi ngingo zitari nke zo gutubika umukanda kugira ngo amafaranga yahoraje mu bidakenewe cyane agaruke mu kigega nk'uko umunyamabanga mukuru yabivuze kuva mu kwezi kwa gatano gushika mu kwezi kwa 11 umwaka uheze Liberan Fomukeko yamenyesheje ko hari yamaze kugaruzwa ayaringa miliyoni 2 n'igice y'amadolari ya Amerika yifuza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro vyiwe byo babimaze kugarukana mu kigega ayagera ku miliyoni 6 y'amadolari ya Amerika cyeklave niyo nkuru iyarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Ikawa ni igihingwa cyinjiriza u Burundi amafaranga y'agaciro kurusha ibindi bicuruzwa byose icyo gihugu cyohereza mu mahanga. Niyo mpamvu leta y'u Burundi ihamagara abanyagihugu kurwanya ubucuruzi bw'ikawa bunyuranyije n'amategeko. Mu kiganiro muri isanga kuri rya Amerika gitambutse mu kanya gashize, mugenzi wacu Oriane Itangishaka amaze kuvugana na Bwana Jean de Dieu Ntahimpera ukorera muri Ministeri y'imiyoborere myiza n'igenamigambi muri Presidence y'u Burundi. Agiye gutangira asobanura uburyo leta y'u Burundi ihomba kuberwa ubucuruzi butemewe.
Twebwe ku rugero rw'iwacu dushobora kuvuga tuti ibihomba ni kubijyanye n'itunganywa ry'imigambi y'igihugu, kuko ikawa murazi yuko ariyo sanzwe iri mu bitandazo bya mbere yinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu. None rero ayo mahera yatabonetse igihugu kirabura uburyo bwo kurangura imigambi itari mike muyo kiba cyariyemeje, kubaka amapfuriro, kugura imiti, kubaka amabarabara n'ibindi. Eka mbere n'amafaranga yo gukora ibyo hagati mu gihugu nko guhemba cyangwa ibindi, ibyo byose igihugu usanga kiko kirahomba. Ariko rero kubijyanye n'igitigiri hahomba ngahe, icyo kumbura umuntu yo gitora ari uko abajije nko muri Obere isanzwe ikorera muri icyo gisata.
Murakoze cyane. None urwo rudandazwa mu bushikiranganji musanga akenshi ruterwa n'iki, kandi hari inzira zitegekanijwe neza ko rutegezwa gucamwo? Nivyo ba biva ku mategeko kumbure yagenge gisata cikawo ashora kuba ari menshi canke akomeye yaremera abanyagihugu badandaza ikawo?
Amategeko ntawo yapfuye kumbure ngo niyo atuma abantu bakora ayo mabi, kuko itegeko mu gihe atari hari rivuga ngo twari kawa mu rufuri, twari kawa mu kinyegero. Nibaza ko nta yindi mbu umuntu yovuga ngo ituma abantu banyuruzi kawa atari agatima k'ubusahuzi, agatima ko kuvuga ko kurya ivyo umuntu atabiri yakuye agashaka gutunga ivyo murengera. Yego.
Ikindi bamwe bibaza ni kijanye no kuba urwo rudandazwa rwarashizwe mu minwe y'abikorera utwabo, cyo bita privatisation. Ntivyo bari kimwe mu ntambanyi zo gusuzuma uburyo ikawa ishogwa hanze y'igihugu?
Icyo cyaravuzwe nubwo nk'uko mwabitanguye mu ntango y'ikiganiro turi mu Kayanza, hariho abatari bake babigarutse ko bavuga bati ibijyanye no gushyira mu minwe y'abikorera ivyabo gisata cy'ikawa ntacyo byunguye igihugu. Ariko rero icyo kibazo sinoshoka ndabyemeza, kuko ibijyanye no gushyira mu minwe y'abikorera ivy'amashyirahamwe ya leta bidatwarwa muri bundi bushikiranganji, biri mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta. Icyo kibazo rero kumbure no bangira sinoshoka nemeza yuko aricyo cyaba gituma ikawa ijyano cyane hataba ugukurikirana bikwiye kw'ingene ishogwa.
Ikibazo cyerekeye ubutare bw'agaciro mu minsi yahera twabandanyije kumva bwagenda buranyuruzwa, cifashe gute, byagenze gute mu minsi yahera? Utwibutsa muri make ikibazo kucifashe muri iki gihe.
Ikibazo cy'ubutare nacyo nyene ni ikibazo cyagarutswe ko cyane mu Kayanza, reka mbere n'ahandi kirakunda kupfugwa mu ntango nko mu mwaka uheze byaravugwa cyane. Twari twaragiye mu Kayanza nyine mu kirangaje yakoteyo inama isa n'iyo, yari inama yo kumiriza kugira ngo abantu bamenye yuko iyo hariko harimbwa ubutare bidaciye mu mategeko ko hahomba igihugu kandi hahomba n'abanyagihugu bose. Rero ubu novuga ntitwasanze hariho akarusho, kuko dufashe nk'akarorero twarabwiwe na mustaneri wa komine Kabarore yuko imbere yuko haba ayo mahimiriza haboneka umwimbu ungana n'ibiro amajana ane ya coltan ku kwezi ariko nyuma yaho habereye imiriza abanyagihugu bagatahura bakaja hamwe n'abategeka abajeje ubutungane n'abajeje intwaro barahimiriza baheza ikibazo bagifata mu minwe uwavuga yuko umutaneri yashikije yuko bashobora kuronka itoni zitanu ku kwezi murumva yuko habaye akarusho kadasanzwe ariko nubwo biruko rero nkuko na mugenzi wanyu mwese makuru yabivuze ababandanya banyonora ababandanya bacisha ku ruhande bo ntibabura mwumvise ko hari abamaze gufatwa hari abafashwe mu Kayanza nyine hari abafashwe mu Kirundo ni muyinga nyine byaravuze abafashwe bafatanywe ubutare baba bashoye badaciye mu nzira irekwe n'amategeko
ikibazo cy'isukari cyoco cifashe gute abantu barakunda kucibaza ku cyane kubera ibura cyane byo biterwa n'iki
ikibazo cy'isukari sindi uvuge ngo biterwa n'iki icyo tubona gusa nuko isukari ikenye ugiye mu butike urayibura urayibura icyo uko n'ukuri gabo rero kumenya mbega biterwa n'iki ntawe shoka yemeza ngo biterwa n'iki kuko bisaba kugira ngo umuntu adome kuri utoka ati ngiyi imvo ituma ikidandaza kanaka cyangwa isukari ibura nuko ba wagize amatohoza kwiye twebwe rero kubitwereke nkuko no miseze mwajubise umunyabanga ntayigaheza w'ubushikiranganji yabishikirije hariho umugwi uzokwiga uhereye muri sosumo ukaja mu badandaza gushika hasi kugira ngo tumenye by'ukuri mbega isukari iba yimbuwe ingana gute ihabwa abande abayihawe bayishize hehe gutyo umuntu ashobora kumenya ati isukari yatanze yari ikwiye none rero ishobora kuba yafashe izindi nzira cyangwa ntiyafashe izindi nzira cyane ikibazo rero ko mbona umuntu azomenya hamaze gukorwa novuga ayo matohoza dukoranye nawe mu bundi bushikiranganji vyega
ho bari amakenga none ko nayo nyene ishobora kubishogwa hanze y'igihugu
hari ababyiyumvira urumva iyo ibutse nta ngo akazimiye ntawe katarondererwa abashobora kwibaza rero yuko ijya hanze n'abandi kumbure bavuga bati ahubwo ni ukubera yuko igitigiri cy'abanyagihugu cyiyongereye nayo mwimba ukaguma ari wa wundi ivyo vyose ni ivyo umuntu ashobora kumenya yakoze amatohoza ko mwayo matohoza kumbure tushobora kumenya tuti bwa wundi isukari iragenda hanze arayijana ni banaka inzira ifata niyi
intambo nyinone ubushikiranganji canke leta muri rusange yo bifise mu kugwanya urudandazwa rw'ibintu binyuruzwa bijanwa hanze cyane cyane zo bari nkizi
cyose no kugwanya intambo nyishiti hari kuko uko biboneka ubu ni ikibazo cyahagurukiwe bimwe bikomeye nico bituma twebwe ku rwego rwacu mu bushikiranganji bw'intwari bereye niyo tugiye guhimiriza haba kuri ibyo by'ikawa haba kuri ibyo by'ubutare cyangwa n'izo nyine z'isukari ntitugenda twenyine turaheza tukatumira abo mu bushikiranganji bw'ubudandaji abo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu bushikiranganji bw'ubumenyi n'ubworozi n'abandi kuko hasanzwe hari urunani ruhurirwamo n'abajeje umutekano abajeje ubutungane abanyagihugu n'abajeje uburongozi mu gihugu kugira ngo duheze tubashyire hamwe dushobore kuraba mbega ni hehe ibintu biri kubirapfira nicyo nuvuga intwari bere tuba turiko turaraba yuko itsimba igituma idatsimba muri mu bisata kanaka nikiye
urakoze cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene tubakaryo ko kubaza no gushikiriza ivyumviro duhere kuri Eric. Eric uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro neza Eric duzijwi?
Yego turashima Imana. Ama ndaramukije kwanza umutumire kuba yitavya kamo. Ama ikibazo nashaka mbaze nagira mbaze numvise ko mwavuze ko hari ubudandaji bw'ikawa budaciye mu mategeko ariko ngarutse ku bijyanye n'iryo kawa eske abadandaji nibo barimyi nibo baba bayidandaza hanze cyane boba ari ayo masosiyete adakwirangura nyuma akacyayidandaza hanze none leta oku iri kwiragwanya ibyo ubwo budandaji butemewe n'amategeko yobigiye gukora iki cyane nakarusha kahe yobigiye guha umurimyi kugira nagire kicya cyumviro cyo kuvuga ati ngo aje kudandaza ikawa hanze bidaciye mu mategeko. Ikindi nacyo nagira ngaruke ku ikena gisukari. None sosumo itunganijwe gute? Sosumo kwa ari societe leta nakuno isho iraba iyo sosumo ingene itanga isukari kuko keri isukari niyabura. Mugabo nibitahurize kuvuga ngo cyo bari kibazungo yuko abanyagihugu baba baragwiriye nicyo nicyumvikana ahubwo nagira mbaza umutumire leta itunganyije gute rya shyira hamwe susumo kugira niyabashe kuboneka ikena gisukari.
Urakoze cyane Eric, reka duhe umwanya umutumire abanze yishyura ibibazo byawe mushinga na impera.
Ntibyoroshye kuvuga ngo numurimye ayidandaza cyanke ni nyeneso bajya bafitaje amatonorero kuko utamufashe icyo ushobora kubona gusa nuko ikawa ibitabonetse nkuko iba yari yitezwe. Ariko rero udafashe umuntu ayishoye uguti nguyu warayijanye ntibyoroshye kubishoboka kuvuga ngo navenye bayitanga cyane ngo nabadandaza abandi bayijana. Ariko ngaho icyo novuga nuko ukugwanya iryo dandazwa ntibiraba ubushikiranganji bw'intwari bereye, ntibiraba leta gusa, biraba abanyagihugu bose, abarimyi nabo nyine bafite ayo matonoriro. Igikuru nuko umwe wese yumva yuko iyo ikawa cyangwa ikindi kidandazwa kigiye kidaciye mu nzira igisubiza amategeko ngo kirigwe amakori nk'uko bitegerezwa, hahomba igihugu, hahomba abanyagihugu, twese turahomba, nta n'umwe asigara. N'uwibaza yuko kumbure umengo ntashikirwa mu buryo bucanye buriya asanga yashikire kuko ejo igihugu kikabura amafaranga yo kugura imiti n'ubwara malariya ntuzoronka ingene wipfuza, ejo igihugu kikabura ubwo buryo ntikizubake barabara ntikizubake amashuri n'ibindi. Hanyuma ikibazo cyerekeye sosumo, navuze yuko aha mu bushikiranganji bwacu tuza twaramaze gushyiraho umugwi w'abantu bazoja kwiga neza ingene sosumo iriko irakora ibijyanye n'umwimbu itanga ironka isukari ishikiriza mu banyagihugu. Ukwitunganije irafise urwego nshingwantwaro rusanzwe rubikurikirana, conseil d'administration. Ati kera ntiyabura, ibyo nibyo ntiyabura, ariko nk'uko nabivuze imvo zituma uno munsi isukari ibura keri itabura ni izihe? Izo ni zo tuzomenya uwo mugu umaze gushika muri sosumo ukabyiga ugashika no mu bushikiranganji kumbe bw'ubudandaji n'ahandi hose bikenewe, bagakorana kugira ngo barondere mu mizi imvo zoba zitumye sukari ibura kandi kumbure bayimbuwe.
Reka twakire na Laurent duga ku ijambo.
Ego me kambe tubanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza.
Hanyuma jewe nagira mbanze mbaze gatonya umutumire, mbeko mbona ubudandaji mu Burundi hariho ubushikiranganji kandi ubushikiranganji nabwo bukaburi muri leta, na cyane cyane ko na leta ibiri kiraraba ibikorwa bakora bishika gute kugira ngo abadandaza bato bagure ibintu na cyane cyane mu ibyo biterwa nk'ikawa cyangwa isukari, hanyuma bagaca baronka n'inzira babicanamo kugira ngo babishore hanze y'igihugu, bigatuma igihugu kibura amafaranga kubera abadandaza kandi basanzwe nabo batwarwa muri leta. Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri kijyanye n'isukari. Sosumo niyo mu Burundi twifitiye, kandi na cyane cyane ko n'ibikaje byinshi biva mu isukari kenshi birimo hano mu Burundi. Hanyuma bakatubwira ko misiyo y'isukari isohoka igatangwa ku badandaza, ariko yamara gushika ku badandaza ugasanga batubwira ati n'ibihumbi 200 cyangwa n'ibihumbi 200 n'amajyana, ugasanga umuntu ariko arayigura ibihumbi 400 hari naho igera ku ibihumbi 600. Yoshobora kutwishyura kuri icyo kibazo kuko iyo kiradandazwa mu gihugu kandi abantu barayigura, abantu bose baba babibona. Nani bigenda gute ku gituma abadandaza badashobora gufatirwa ibihano? Murakoze.
Murakoze na Timiroro. Ati hayo ubushikiranganji, nani bigenda gute ngo abadandaza bato bagura ibyo bintu baronka babicana? Icyo kibazo kiri mu bituma twebwe ngaha mu bushikiranganji duheza tugahaguruka tugatumira nabo banyagihugu nyine bato kuko uraze nk'inama yo mu Kayanza n'izindi zabaye cyangwa n'izindi zimirije, dutumira n'abatware gushyika hasi, ubu tugeze ku ba chef de zone. Ni ukuvuga rero uwo mudandaza bicyana arafise aho bicyana nibyo, mugabo umushikiranganji ahazoba ari kumbure ntibikunda yuko yobona amayira yose umudandaza zoba ari karacanamwo icyo kidandazwa, yaba isukari cyanke ikawa n'ibindi. Nicyo gituma twateye akamu, n'ubu ndabisubiramo, umunyagihugu uwo ari we wese abonye umuntu ariko aranyuruza ikidandazwa icyo ari cyo cyose cyaba ikinjira cyangwa igisohoka kidaciye mu mategeko najya kara abategetsi bamwegere kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko nawe nyene aba ariko arasahugwa.
Turabashimiye muri ikiganiro cyacu abatwumva mwese kandi namwe ndabakomeje kubatumira gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio America. Mukanya tuvugana ubu ngubu urunanisi na rede rutavuga rumwe na leta ruri mu nama yo gutora umuyobozi warwo. Amakuru nyuma tugeze avuga ko Sharon Ndite yamaze gutorerwa umwanya wo kuyobora Sinarede. Andi makuru byo burambuye kuri Radio America naho mukanya. Netse ni karekezi hano i Washington.